Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwese abaduteze amatwi, twongeye kubaramutsa hano muri studio ya gatanu. Muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi
na Fidèle Niyongabo. Nanje ndabaramukije ikaze mwese mu biganiro byacu.
Abonye hano mu Burundi biragoye, abagiye baraganda kugwa amewumva ngo nabangona bari hanze, abandi nabo ngo nabari ndani. Urumva dushobora kumenya neza ibyo ari byo.
Uwo ni Agaton Rwasa, umukuru w'urunani Amizero y'Abarundi, akaba kandi n'icyegera cya kabiri cy'umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi, avuga ku makuru yatangajwe ko hashobora kuba hari umugambi wo kumugandagura.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitewe impungenge n'uko Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'urunani rw'abatavuga rumwe na Leta bidashobora gushyira mu ngiro amasezerano yashyizwe ko mu kwezi kw'icumi na kabiri inyuma y'amezi y'uruhagarara.
Igihugu cy'Ubwongereza cyatangiye kuva mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi ku mugaragaro nyuma y'imyaka 40.
Sentare muri Cote d'Ivoire yasanze Simone Babo, umufasoni wa Laurent Babo yahoze ari umukuru w'igihugu, atagirwa n'ivyaha vy'agahomerabunwa bivugwa ko vyakozwe mu bwicanyi n'uruhagarara vyabaye inyuma y'amatora mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe.
Impuguke mu by'ubuzima zihangayikishijwe n'ikibazo cy'abakozi bake bo mu buvuzi. Ibyo bihugu byo muri Afurika bikaba bifite impungenge ko abaterankunga ku rwego mpuzamahanga barimo ONU na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bashobora kugabanya imfashanyo bajyaga batanga. Izo nkuru rero turazigarukaho ku buryo burambuye mu kanya, turahera ariko ku makuru avugwa hirya no hino ku isi.
Amakuru tuyahereye muri Afurika, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zivuga ko zitewe impungenge n'uko Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'urunani rw'abatavuga rumwe na Leta bidashobora gushyira mu ngiro amasezerano vyashitse ko mu kwezi kw'icumi na kabiri inyuma y'amezi y'uruhagarara. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwagirije impande zose ko zitashoboye kumvikana ku vyerekeye gushyira mu ngiro intambwe ziri mu masezerano yashitswe ko harimo kugena umushikiranganji wa mbere. Ubwo bushikiranganji bumenyesha ko ivyo bigeramira ivyifuzo vy'abanyagihugu n'intambwe zimaze gushikwako. Ivyo vyatangajwe n'uwunganiye umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa Amerika Mark Toner. Vyari bitegekanijwe ko Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Joseph Kabila ava ku butegetsi ku itariki 19 z'ukwezi kw'icumi na kabiri, igihe azoba yari kuba arangije ikiringo ciwe kigira kabiri mu mabanga y'umukuru w'igihugu. Yamara amatora yo guhitamwo uzomusubirira yarigijweyo. Perezida Kabila akaba yagumye mu mabanga yiwe. Muri ico gihe ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ishirahamwe mpuzamakungu ONU Nikki Haley yagirije uno musi kuwa gatatu ishirahamwe mpuzamakungu ONU ko rishigikiye Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yamunzwe na ruswa. Hari avugira mu rwego rujejwe imigenderanire i New York yatangaje ko inteko zijejwe gucungera umutekano zashinzwe gukorana na Leta. Atangaza ko ivyo ari ukuvuga ko ishirahamwe ONU rifasha Leta ya Kongo kugeramira abanyagihugu bayo. Amenyesha ko bitotegerezwa ko botegerezwa guhagarika ibintu nk'ivyo. Ivyatangajwe na ambasaderi Hari vyabaye mu gihe igipolisi cy'igihugu cy'u Sweden catanguje itohoza kwigandagurwa ry'umuhinga w'ishyirahamwe ONU ava muri icyo gihugu n'uwo bakorana w'umunyamerika. Ibiziga vyabo vyatowe ku munsi wa mbere. Abo bahinga babiri b'ishyirahamwe ONU, Zaida Catalan wo mu gihugu cy'u Sweden n'umunyamerika Michael Sharp, bari kumwe n'ubuhindura mu rurimi n'abadereva batatu bazimanganye mu ntango z'uku kwezi mu gice cyo hagati mu gihugu cya Congo, bariko batohoza ubwicanyi n'ityozwa ry'agateka ka muntu bikorwa n'igisirikare cya Leta ya Congo n'imigwi y'abagwanyi muri ako karere.
Mu gihe impuguke mu by'ubuzima mu by'ubuvuzi zihangayikishijwe n'ikibazo cy'abakozi bake bo mu buvuzi, hari nako bagerageza kugishakira ibisubizo. Ibihugu byo muri Afurika bivuga ko bifite impungenge ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika izagabanya imfashanyo itanga mu rwego mpuzamahanga. Mu mpande zose z'isi, ikibazo cy'abakozi bake n'ibindi bibazo byo mu buvuzi bituma impfu miliyoni 2.4 zihitana ababyeyi n'abana buri mwaka, kandi zashoboraga kwirindwa. Mbere y'impera z'umwaka wa 2030, ishami rya ONU ryita ku buzima OMS rigereranya ko ku isi hose hazaba habarurwa miliyoni 18 z'abakozi bo mu buvuzi, bivugwa ko bazaba babuze muri icyo gikorwa. impuguke mu by'ubuzima n'abitangiye ubuzima bwiza baturuka mu bihugu 45 bateraniye mu uyu bateraniye uyu mwaka i Johannesburg muri Afrika y'Epfo kugira ngo baganire kuri iki kibazo. Stephen Peterson, umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye gita kubana UNICEF, yabwiye Ijwi ry'Amerika ko hari ibintu byinshi bishobora kugerwaho bidasabye ubushakashatsi bukomeye kandi buhenze. Avuga ko ubuzima bw'abantu bushobora kubungabungwa hadakoreshejwe uburyo buhenze. Ashimangira ko kuvura kare no kubona serivisi nziza kandi zihendutse bifasha kurengera ubuzima. Avuga ko impinduka ariko zose zizakenera amafaranga kandi ko abayobozi mu nzego z'ubuzima batewe impungenge nuko ONU itanga amafaranga menshi kimwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishobora kugabanya inkunga yabyo.
Sentare mu gihugu cya Cote d'Ivoire yasanze Simone Babo umufasoni wa Laurent Babo yahoze ari umukuru w'igihugu atagirwa n'ibyaha by'agahomerabunwa bivugwa ko byakozwe mu bwicanyi n'uruhagarara byabaye inyuma y'amatora mu mwaka w'2011. Simone Babo yagirijwe ko yayoboye umugwi wihoye ku batavuga rumwe na leta n'umugabo wiwe harimwo guha umurwi ibigwanisho n'indege z'akajugujugu z'ingwano. Ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu Human Rights Watch n'amashyirahamwe haranira agateka kabageramiwe ico gihe muri Cote d'Ivoire amenyesha ko adashimishijwe n'ingingo ya sentare avuga ko izotuma ibibazo bitari bike ku ruhara rwa Simone Babo mu bwicanyi bwabaye muri Cote d'Ivoire bitaronka inyishu. Abashikiriza amanza bafise iminsi 60 kugira bunguruza urubanza. Simone Babo ariko yishura n'umunyororo w'imyaka 20 ku vyaha vy'imbere yaho vyo kugiramira leta. Sentare mpuzamakungu mpana vyaha yiraye yashatse kumucira urubanza yamara iyo sentare yaremeye ko ashigwa imbere y'intahe mu gihugu ciwe ca Cote d'Ivoire. Mugabo wiwe Laurent Babo ariko aciga urubanza iraye ku vyaha vy'agahomerabunwa yagirizwa ko yakoze muri Cote d'Ivoire. Cote d'Ivoire yaranzwe n'uruhagarara n'ubwicanyi mu mwaka w'2011 igihe Laurent Babo yanka kuva ku butegetsi inyuma yuko atsinzwe na Alassane Ouattara mu matora y'umukuru w'igihugu abantu bagera ku 300,000 barishwe.
Tuve gato ku mugabane wa Afrika tujye ku mugabane w'Uburayi. Ubwongereza bwatangiye kuva mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi ku mugaragaro ni nyuma y'uko Minisitiri w'Intebe w'Ubwongereza Theresa May uyu munsi kwa gatatu yifashishije ingingo ya 50 atangiza imishyikirano y'imyaka 2 mu kugaragaza mu kigaragara nk'inzira ndende yo kuva mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi nyuma y'imyaka 40. Iyo ngingo ya 50 y'amasezerano n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi iteganya uburyo igihugu gishobora kuva mu muryango. Iyi nzira yatangiwe na referendumu yo mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka ushize wa 2016 ubwo Ubwongereza bwatoraga bugira ngo abaturage bihitiremo kuva cyangwa se kuguma mu muryango. Iryo tora ryabaye nk'irishingiye ku kintu cy'uko abatoye bumva umuryango w'ubumwe bw'Uburayi waratwaye ububasha bwinshi abaturage basanzwe b'Ubwongereza. Iryo tora ryanatumye uwari Minisitiri w'Intebe David Cameron asezera ku mirimo ye ubwo yiyamamarizaga kongera gutorwa yari yijeje ko azakoresha iryo tora. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ayo namwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi ni gahunda tubagezaho buri munsi mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no ku Ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu i Kigali mu Rwanda naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2.
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu hamwe no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.voa.com. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC amakuru yo mu karere tuyahera mu Burundi aho uramatari w'intara ya Bujumbura asaba imiryango 23 ifitiye amazu hafi hariko hubakwa ikirimba cy'umukuru w'igihugu ku mutumba Gasenyi wa komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura kuhava imbere yuko ukwezi kwa gatatu kurangira. Inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika mu Burundi Evariste Nzekobanyanka.
Abanyagihugu bagizwe n'imiryango 23 iba ku mutumba Gasenyi gushika ubu nibumva ingene bo kwisamburira kwa mazu bakimuka mu matongo bataronkejwe muzibukiro baganagaje mu matongo yabo kuri no bagatatu bagaragaje umubabaro bafise kubw'ingingo ntabanduka bamenyeshejwe yo kuvaho hafi hari kubakwa ikirimba cy'umukuru w'igihugu.
Twebwe nk'abavyeyi turi ngaha bamwe baronsa abana bacu n'abanyeshure kumva yuko dusigaranye iminsi ibiri ngo tube twagiye mu ibarabara ni ibintu biteye agahinda kandi ataco tuzira kandi ukuri kwaramenyekanye yuko atamuzibukiro twaronse nta kosa twakoze kuko turi mu ngo zacu twahaguze bitugoye twubatse bituruhije mugabo kumva yuko tugiye kuja mu ibarabara abana bacu bahebe kwiga ibibondo vyacu tuburaho tuvyonkereza ni ibintu biteye akagongwe ntitugwanije umugambi wa leta bo duhayo mafaranga naho bo duhindwe imwe gusa twoba bisa tukagenda ntitwoba intambamyi kuri inyubakwa y'umukuru w'igihugu iri kurubakwa hafi yacu twogenda kugira ngo natwe hijya ejo tuze tunezegwe mugabo tutari mwibarabara
abanyagasenyi bavuga ko bari ko bararenganywa bashikiriza kwica kibazo bagituye inzego zitari nke amasahera mu nzira muri izo nzego harimo buramatari w'intara Bujumbura umufasoni Gashuti Nadine
yarabajije abahawe ku karere gukora amatohoza barerekana yuko by'ukuri abanyagihugu bo ngaho hefo y'ikirimba cy'umukuru w'igihugu batahawe umuzibukiro aravuga yuko habaye kwihenda kwa abayenjeniyeri babiri aca asaba yuko nyakubaho buramatari icyo kibazo yogishikiriza kugira ngo abanyagihugu ntibahohotegwe ngo bavugwe mu mporero aratubwira yuko by'ukuri byagaragaye yuko twebwe tutari amafaranga mugabo acaratubwira ati itariki ya 31 ni ntabanduka dutegerezwa kuhava turamubaza nti none imiryango yacu tuca tuyitwara he yaratubwiye yuko dukwiye kubyifatamwe neza tukamenya yuko ari nkaho icago coba kidushikiye
mu barabaye amanyanga mu gutanga imizibukiro ku banyagasenyi baba mu burengero bw'ikibanza kiriko cubakwa mu kirimba c'umukuru w'igihugu amakuru ijwi rya Amerika rikesha bamwe mu bakoze mu gisata kijejwe ibikorwa bya leta nuko amafaranga y'imizibukiro yasohotse yari yerekeye amahegitari 40 ariko hatanzwe gusa imizibukiro ku mahegitari 37 abo banyagasenyi batanga kuva ngaho hafi hari kubakwa ikirimba cy'umukuru w'igihugu basaba umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ukurikirana iyo mizibukiro bumva yasohotse ama ntibashikire yarengereye kugira nabo batunganirizwe
nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cacu turamusabye n'ukuri turatakambye yuko yotumva bakatwishura ku bibazo dufise kugira byo kwiyogenekereza y'itariki 31 ntidushiragizwe mu barabara narije bavuga yuko amafaranga yaragenewe ngaha yoba yaranyurujwe ariko abayanyuruje bakaba bashobora gukurikiranwa no gutungana
ibisabwa nabo banyagasenyi ko bumva amatango yabo batunganirijwe byamirirwa kure na buramatari w'intara Bujumbura umufasoni Gacuti Nadine yabwiye ijwi rya Amerika kugenekereza 31 ukwezi kwa gatatu ari ntarengwa abo banyagihugu bategerezwa kuba bahavuye ku bijanye n'imizibukiro basaba uwo mutegetsi avuga ko ari ikibazo kizobananya kwigwa mu nyuma mu gasenyi ka komine Mutimbuzi Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
Evariste urakoze kuri iyi nkuru tuve mu Burundi no tujye mu Rwanda mu gihe mu Rwanda havugwa guteza imbere ibikorerwa imbere mu gihugu abakora ibikomoka ku mata bagaragaje ko ubuziranenge bwayo bugikemangwa ibi byavugiwe mu nama yahuje aborozi b'inka abafite inganda zitunganya ibikomoka ku mata n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge inkuru y'umunyamakuru ijwi rya Amerika Asumta Kaboye
Mu nama yahuje abakora imirimo inyuranye y'ibikomoka ku mata n'ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge mu Rwanda hagaragaye ko hakiri inzira ndende mu kwemeza ko u Rwanda ruzakoresha ibikomoka ku mata bikorerwa imbere mu gihugu abayobozi b'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge mu bushakashatsi bakoze basura abantu bose bafite inganda zikora ibikomoka ku mata batangaje ko basanze ubuziranenge bwabyo bugerwa ku mashyi ikibazo gikomeye cyane cyane n'icyo abantu bita ko bafite inganda zitunganya ibikomoka ku mata kandi babikora mu buryo butanoze ndetse bushobora kuzana ingaruka mbi ku buzima bw'abantu bwana Ndori Samuel afite uruganda rukora ibikomoka ku mata mu karere ka Rubavu yemeza ko abantu bakora umurimo nk'uwe batarabyigiye aribo bisha akazi kabo
ngenda akoresha ansemansema direct akambaraje kamwe nkoresha nkagura 111 undi we urumva yaguze litre 5 aziguza amafaranga 560 ahise akoresha ariko iyo niyo fromage iri ku isoko biratangaje biteye n'isoni iyo umuntu agiye mu nkaze ze bwite umushumba akamukamira amata ngo ayanywe amubwira ati sinywa amata adatetse ariko akarya fromage ya mata adatetse kandi yo fromage ni mbi cyane kuruta ya mata kuko uko processing yo kuyikora igenda niko bakteri ziyongera kuruta gukama amato gahito yawo.
Mu nama yahuje aborozi b'inka, abatunganya umusaruro uturuka ku nka, harimo n'abayobozi mu nzego z'ibanze, bafashe umwanzuro ko mu minsi iri imbere bagiye kureba abantu bakora ibikomoka ku mata bitujuje ubuziranenge bakabakura muri uwo mwuga. Madamu Kanyange Christina ni umuyobozi wungirije w'akarere ka Ngororero mu ntara y'Iburengerazuba.
Umuntu arabyuka mu gitondo agatekereza business, nta nubwo ayitekereza, ahubwo areba ibyo undi yakoze kandi yabikora ntazi igihe wa wundi uri kubikorera yafashe abitekereza, ntazi igishoro yashyizemo, we agafata agapfa gupfunyapfunyika kuriya twabonye bari kubipfunyikira mu safuriya bakazana barangiza ngo baje kugaburira abantu fromage kandi ari mikorobe bari kubaha. Mu karere ka Ngororero utujuje ibyangombwa tuzasanga bimeze kuriya, we arabafunze.
Ihuriro ry'abakora ibikomoka ku mata risobanura ko urugaga rwabo rukeneye ko hajyaho itegeko rigena uburyo ibikomoka ku matungo byagurishwa, bakemeza ko byaca akajagari kabiyitirira uyu mwuga. Madamu Murungi Florence ahagarariye iri huriro.
Nta tegeko rihari rishyiraho ibiciro by'ibyo dukora, ari nabyo ngira ngo twahoze tuvuga tubona ko ari ngombwa kugira ngo habeho itegeko rishyiraho igiciro cya fromage nk'uko tubibona mu zindi sector. Kugeza uyu munsi umuntu wese aragurisha fromage uko abyumva. Hari aho usanga zigura 2500, hari aho usanga zigura 5000, ugasanga rero igiciro ntabwo gihamye. Ibyo rero ni bimwe mu mbogamizi tubona kandi turimo gushaka igisubizo.
Nubwo hakomeje kuvuga ubuziranenge buke mu bikorwa mu bikomoka ku mata, umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuziranenge Bwana Raymond Murenzi asobanura ko n'abaguzi bakwiye kujya babanza gushishoza mbere yo kugura ikintu icyo ari cyo cyose, bakareba ko cyujuje ubuziranenge.
Twongera agaciro k'ibyo dukora. Niba fromage aho kugira ngo igurishe 3 izagura 5, ariko yujuje ibisabwa, bitwaye iki? Hari umuguzi wakubwiye ko atabasha kubigura, ahubwo ko ikibazo kiri hagati muri twebwe, umwe igurisha 3 ndakayigurisha 5 ndakayigurisha 7. Umuguzi aho kugira ngo yivuze menshi yakwemera kongera 1,000 cyangwa 2,000 akagura ikintu kiri safe kimeze neza. Uyu munsi ni made in Rwanda. Made in Rwanda ntabwo ishoboka tutazamuye agaciro k'ibyo dukora.
Urugaga rw'abakora ibikomoka ku mata n'ikigo gishinzwe ubuziranenge mu Rwanda batangaza ko mu gihe kitarenze ukwezi kumwe abantu bose bashinze inganda zikora ibikomoka ku mata zitujuje ubuziranenge bazaba bafungiwe. Mu nganda 23 zikora ibikomoka ku mata, inganda 7 zonyine nizo zifite ikirango cy'uko zujuje ubuziranenge. Asumuta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumuta, turagushimiye cyane kuri iyi nkuru. Turacyari mu Rwanda, turakomeza amakuru yacu turi mu Rwanda, aho umunyamakuru wacu w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa atubwira ku byerekeranye n'ubukungu. Abahagarariye Banki Nkuru y'u Rwanda baravuga ko imibare y'amezi 2 muri uyu mwaka igaragaza ko ubukungu bw'igihugu buzakomeza gutera imbere. Baravuga kandi ko ifaranga ry'u Rwanda rishobora kutazakomeza gutakaza agaciro ku kigero cyo hejuru nk'uko byari bimeze mu mwaka ushize 2016. Icyo gihe umwaka warangiye ifaranga ry'u Rwanda ryarataye agaciro imbere y'idolari ry'Amerika kangana na 9.7%. Uyu mwaka rero Banki Nkuru y'u Rwanda ikaba iteganya ko ifaranga rishobora kuzata agaciro kuri 4%. Inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa.
Imibare iherekejwe n'ibisobanuro by'abakuriye Banki Nkuru y'u Rwanda birashimangira ku rwego rw'imari mu Rwanda rutigeze rujegajega mu mwaka wa 2016 ndetse no mu gihembwe cya mbere cya 2017. Komite ishinzwe politiki y'ifaranga muri Banki Nkuru y'igihugu iragaragaza ko umutungo w'amabanki mu Rwanda wazamutseho 11.5%, ungana na miliyari 200,000,000,000 z'amafaranga. Naho ku bigo by'imari iciriritse, iyo komite igaragaza ko umutungo wabyo wazamutseho kuri 6.6%, ni ukuvuga agera kuri miliyari 223,000,000 z'amafaranga, mu gihe umutungo w'ibigo by'ubwishingizi wo uri kuri 13.7%, bingana na miliyari 347,000,000. Umutungo w'ibigo by'ubwiteganyirize wo beneri bubarirura kuri 12.5%, bingana na miliyari 610,000,000 mu mafaranga y'u Rwanda. Umutungo mbumbe w'ubukungu bw'igihugu mu 2016 wazamutse kuri 5.9%, nk'uko bigaragazwa n'ikigo cy'igihugu cyibarurisha imibare mu Rwanda. Ni mu gihe mu 2017 ubukungu bw'u Rwanda bwitezweho kuzamuka ku mpuzandengo ya 6%. Abahagarariye banki nkuru y'igihugu baravuga ko bafatiye ku mezi abiri ashize ya 2017 ubukungu bw'u Rwanda bushobora kuzakomeza kugenda neza. Banki nkuru y'u Rwanda iravuga ibishingiye kuri bimwe mu bikorwa bifatwa nka nkingi za mwamba mu kuzamura ubukungu. Bwana John Rwangombwa ni guverineri wa banki nkuru y'igihugu.
Twageje kureba uko byakwifata muri uyu mwaka nubwo tutarabona imibare itangwa na Ministeri y'imari yuko ubukungu bushobora kuzagenda mu mwaka wose muri rusange, ariko mezi abiri abanza iyo turebye imibare yifatizo duheraho uko ubucuruzi bumeze, hari icyo twita gukomatanya iyo mibare yihuse ubudukuye mu buhinzi, tubona n'ubundi byarazamutseho 5.18%, hanyuma ubwinshi bw'ibicuruzwa bukaba bwariyongereho 15.9% mu mezi abiri ya mbere y'ino mwaka.
Muri 2016 imibare ya banki nkuru y'igihugu igaragaza ko ikinyuranyo cy'ibicuruzwa igihugu cyoherezaga mu mahanga nibyo cyavanagayo cyagabanutseho 5.9%, ni ukuvuga barirwa muri miliyoni zisaga 1,640,000 z'amadolari y'Abanyamerika kivuye kuri miliyoni zindi zisaga 1,750,000 z'amadolari y'Abanyamerika mu 2015. Bivuze ko ku bwa BNR bijya mu mahanga byiyongereyeho 7.1%, naho ibyinjira bigabanukaho 2.7%. Banki nkuru y'igihugu isobanura ko ibyari nako biri mu mezi abiri ashize igihembwe cya mbere 2017 iragaragaza ko ikinyuranyo cy'ibyoherejwe n'ibiva mu mahanga cyagabanutseho 25.2%, bingana na miliyoni zisaga 220,000 z'amadolari y'Abanyamerika kivuye kuri miliyoni zisaga 290,000 z'amadolari y'Abanyamerika. Iki ni kimwe mu byo BNR ishingiraho yemeza ko ifaranga ry'u Rwanda rishobora kutazongera guta agaciro ku mpuzandengo yo hejuru imbere y'idolari ry'Abanyamerika, aho mu mwaka ushize wa 2016 ryari ryataye agaciro ku 9.7%. Guverineri Rwangombwa akavuga ko n'ibiciro ku masoko bishobora kutazakomeza gutumbagira.
Kugeza ubu ngo turabona uwo muvuduko wo guta agaciro waragabanutse cyane, kugeza kuri 24 z'ukwezi kwa gatatu tubona ifaranga ryarataye agaciro 0.7%. Ubu bigeranyije n'umwaka ushize twiyo yari imaze guta agaciro 2.7%, hanyuma tukabona uyu mwaka wose guta agaciro ifaranga bitazarenga 4%. Iyo tugeranyije uko tubona ibiciro bizabimeze muri uyu mwaka dukurikije uko ubukungu tubona cyane cyane ku bintu by'ubuhinzi byazagenda, tubona muri uyu mwaka dushobora kugira inflation cyangwa kuzamuka kw'ibiciro muri rusange bya 7% kugeza mu mpera z'uno mwaka.
Igihe ibiciro ku masoko byamanuka nta gushidikanya ko benshi bakwiruhutsa.
Biteye ubwoba, urasanga ikiro kigeze kuri 350, wimba wari kugura ibiro 5 ufite abana tuwobuka ibiguzi ukuze umwana azajye kirayi gute
ka umunsi ku munsi nuko mbere umupakistani yaguraga 12.5, ubu none iri muri 17,800 kurangura, nyuma birazamuka cyane.
Ariko nanone wareba ku bigaragara mu bihugu by'akarere u Rwanda ruherereyemo, birashoboka cyane ko izamuka ry'ibiciro ku masoko y'u Rwanda rishobora kuzakomeza. Nyirabayazana n'umusaruro muke w'ibiribwa n'izamuka ry'ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli. Imibare igaragaza ko Kenya ibiciro byazamutse 9% mu kwezi kwa 2017 bivuye kuri 6.4% byo mu kwezi kwa 12/2016. Uganda ho byazamutseho 6.7% mu kwa kabiri uyu mwaka, mu gihe mu kwa 12/2016 byari kuri 5.7%. Mu Burundi biri kuri 20.7% bivuye ku 9.6%. Tanzania ho biri kuri 5.5% bivuye kuri 5% byo mu kwezi kwa 12/2016. Ibi bimeze bityo mu gihe kigega mpuzo amahanga cy'imari IMF cyo gisanga ubukungu bw'isi muri rusange buzazamukaho 3.4% muri 2017 buvuye kuri 3.1% bya 2016. Iki kigega kirateganya ko ibihugu byateye imbere ubukungu bwabyo buzazamukaho 1.9% buvuye kuri 1.6% byo mu 2016. Ubukungu mu bihugu biyingayinga iterambere n'ibikiri mu nzira y'amajyambere buzazamukaho 4.5% buvuye kuri 4.1%, naho ubukungu bw'ibihugu byo munsi y'ubutayu bwa Sahara ari na u Rwanda rubarizwa buziyongeraho 2.8% buvuye kuri 1.6%. Kimwe mu bizazamura ubukungu munsi y'ubutayu bwa Sahara n'izamuka ry'ibiciro by'ibicuruzwa by'ibanze ku masoko mpuzamahanga. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Urakoze Eric kuri iyo nkuru. Tuze mu Burundi, aho haheze iminsi hatangazwa amakuru avuga ko Rwasagaton icegera cya kabiri cy'umukuru w'inama nshingamateka akaba ari n'umukuru w'urunani Amizero y'Abarundi ashobora kugandagugwa. Mu kiganiro yahaye mugenzi wacu Frederic Ngundikije guhasa atangura avuga ukuntu umutekano wiwe wifashe muri iki gihe.
Umutekano wiwanjye muri kino gihe ni cyo kimwe n'uw'abandi Barundi benshi, bwabo majambo aravugwa yuko ushobora kugandagugwa umwanya n'umwanya, byo ibyo utangaza kuko hano mu bitwa imenyereye ko abantu baganda kugwa gusa kibabaje nuko baganda kugwa n'imeje ndiba baganda kuye cy'umuntu akora rero y'umuntu yubwisa makuru nk'ayo ntayafata minenego yagerageza gufata ingingo z'ukurinda umutekano we uko ashoboye ubuge umutekano w'umuntu bwa mbere ni wenyine ubwiwe inzego z'umutekano naho zikora zikazongera ku ngingo umuntu wenyine ubwiwe yafata
hari ingingo mwebwe mwashobora kuba mumaze gufata canke leta y'u Burundi yo bimaze gufata kugira ngo ikingire umutekano wanyu bimwe bikomeye ku birushirije
novuga ngo ko bumvise amajambo canke ibihuha niko hacafatwa ingingo ako kanya bwabo yewe ku bwanje nirinda kugira amamvuma atagira ta kintu kininiya atana irinda kwitembereza ngakora ibyo ntegereje gukora ahasigaye nka cyane muhira nk'itekereza karindira ikurikira
muravuze ko batokurikiza amajambo canke ibihuha birashaka kuba ari ibihuha
keshi nguru kuru kuru buja niwa nguru na woshu wa kuwefata minilegwe tuzi yu kwa hano Burundi tumaze kubona hano abantu bicwa harimo abategetsi harimo abantu bakomakomeye mu gisirikare bafite nk'ifite rya generali abona nka Hafsa Mosi yari umushinga w'amateka muri East African Legislative Assembly n'abandi kandi abo bose urumva n'abantu baba bafise ababacungerera umutekano urumva rero ntabwo kwicajara havuzwe ibihuha yuko umuntu Hobe Mugabe yo kumugandagura ntabwo bifatanye n'intego umuntu gufata umuntu abifata uko agafata ingingo abaje gufata zo kugerageza kongereza kwicungera umutekano
mwebwe gushika ubu hari abantu mwikeka canke imirwi mu wa mwikeka ishobora kubagandagura
urabona ibyo hano mu Burundi biragoye abagiye baragandagurwa hamwe wumva ngo nabangona bari hanze abandi nabo ngo bari ndani urumva ntushobora kumenya neza ibyo ari byo mu gihe atamatohoza yabaye akerekana by'ukuri ububisha bumaze kuba canke bumaze imyaka ingahe buriko buraba ukorwa n'abandi rero ata muco uhagije uhari icyo umuntu akora gusa no kwirinda uko ashoboye kose
hari n'amakuru amaze iminsi atangazwa avuga ko abanywanyi b'urunda n'irwanyu amizero eka n'abari inyuma y'uruhande murongoye rwa FNL bakubagurwa canke bagafungwa eka bakagirizwa ivyaha ayo makuru niyo
gose uwo muri amezi abiri yonyine ahite baramaze gufunga abantu barenga 40 abantu ngo bafuze bagabafata ngo babagiriza ngo inama ngo tutaretse n'amategeko mama bagashaka kuzana ngo nta bwambwe dufise bitwaje ngo gukina n'ingo biharana n'amatora mugabo ibyo byose urumva yuko ni ibyitwazo bishingiye ku mategeko asomwa uko atambitse ubwo byirizwa shingiro nimba rivuga iby'inani mu gihe cy'amatora urunani iyo rumaze kuba rukajya mu matora rukaronka ayo majwi rubandanya ari uko nyine ruyi hanyuma n'ikindi naco nuko iruhande y'ibyo amatora amaze kuba bamwe bamwe bose barabandanya imirimo ya politike kuko n'uburenganzira bahabwa n'izo shingiro none nk'abigenga turi mu nzego uyu munsi leta yosigura gute canke umutware uyu canke uriya yosigura gute ko bavuga ngo rwasa ndi gushinga amateka nta burenganzira afite bwo kubonana n'abantu mu gihe kugira ngo umuntu abe gushinga amateka n'imiburiburi aronka amajwi 50,000 bata rero amizero abantu 30 ni miliyoni 1,500,000 abo bose rero ngo nta burenganzira bafise bwo kubonana nabo batoye n'abatowe ntibafise uburenganzira bwo kuvugana nabo bantu bashobore kubaserukira koko
mu banywanyi b'amizero hariho abahagarikwa bakoze ivyaha hariho abagirizwa ko aribo bagandaguye umutama mu minsi iheze w'imyaka nka 70 ayo makuru niyo
ukurikiranye abari hafi yaho baravuga yuko ivyo vyabaye imbarutso yo kugira ngo bafate abantu nkuko bari basanzwe bipfuza icyo bacyose cyo tuma babashika kw'iminwe mugabo icyo nemera ni kimwe umuntu uwo ari we wese nta n'umwe ashobora kubahejwe amategeko akoze ibyaha bikagaragara ko yakoze ibyaha kuyo bihanirwa n'ibintu bisanzwe rwose mugabo ukagenda ugasanga abantu bari mu kabari ugafata ngo bari mu nama ushobora kwerekana icyegeranyo cy'ibyo bariko baraganira ko ntiwerekanye urutonde rw'ibibazo bariko bariga bari mu kabari nk'abandi bose akaba rwo ngo barimo bonyine kuki ibyo biba aha bikaba hariya bikaba n'ahandi rero nuko bavuga ngo bitwa ngo n'amategeko bakurikiza mugabo adakora ayo mategeko ariko baravuga ko bakurikiza nta hamwe agaragara
agaton rwasa mukuru wa urunani amizero akaba n'umukuru wa uruhande urundi ruhande wa FNL murakoze cyane rwose ku kanya mwaduhaye
murakoze namwe
Mbere gusozera ibiganiro byacu byo kuri isaha reka tubitse ingongurunguru z'amakuru twa twafitiye leta zunze ubumwe za Amerika zivuga ko zitewe impungenge no kuri leta ya Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo n'urunani ko batavuga numwe na leta bidashobora gushika gushira mu ngiro amasezerano yashyizwe ko mu kwezi kwa 12
mu gihe impuguke mu by'ubuzima zihangakishijwe n'ikibazo cy'abakozi bake mu mvuzi hari nako bagerageza kugishakira ibisubizo ibihugu byo muri Afrika bivuga ko bifite impungenge ko leta zunze ubumwe za Amerika izagabanya imfashanyo itanga mu rwego mpuzamahanga
Amaziko uno musi kwa gatatu ya Ahmed Katrada yagize uruhara rukomeye mu kugwanya intwaro kajyanisha imiryango ya apartheid muri Afrika y'Epfo yahindutse imyirekano y'ukuyamiza president Jacob Zuma yari yankiwe kuza ku maziko yiwe
Nshuti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika ibiganiro byo kuri isaha twabateguriye naha bihumurije tukaba tuboneye akanya ko gushimira engineer badufashe ku buhanga bw'ibyuma Vasco Vlaric na Fatuma Karara Arimasi ko bafashije kubagezaho ibiganiro kuri mikoro mwari kumwe nange Eugene Mukankosi
na Fideniyo ngabo tuyifurije mwese kugira ibihe byiza